Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabashuhuje muri kumwe na Thomas Kamirindi
naho zina munezero.
Ijwi rya America ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Ntabwo twagiraga abana batamashuri twebwe hano. Keretse wenda gukwiga nabi umwana gasiba ari nk'igiye wenda nk'umwana azuka mu gitugu cy'umaze igihe utiga mana akubwira ati ngewe mu rugo bamwe musigarana umwana bagiye guhinga.
Uyu ni Eric Bazimya, umwe mu bayobozi b'ikigo cy'amashuri abanza cya Nyirarukobwa mu karere ka Bugesera mu Rwanda. Aravuga rero bimwe mu bibazo bituma abanyeshuri basiba cyangwa se bata ishuri. Ahandi mu mahanga ni intambara muri Sudani y'Epfo, imyigaragambyo y'abaturage muri Ethiopia, naho President Obama arimo arifatanya n'abaturage b'umujyi wa Orlando. Amakuru y'ahandi tubanze tuyahere hariya mu ihembe rya Afrika, aho guverinoma ya Eritrea yemeza mu itangazo yashyize ahagaragara ko yishe abasirikare ba Ethiopia barenga 200, ikomeretsa n'abandi barenga 300 mu mirwano ikaze cyane bagiranye ejo bundi ku cyumweru no kuwa mbere ku mupaka wabo. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, ministri w'itumanaho wa Ethiopia Getachew Reda we rero avuga ko iyo mibare atariyo na gato, ariko yirinze kugira imibare ye atangaza. Naho muri Sudani y'Epfo, imirwano ikaze cyane kuva ejo kuwa gatatu ishyamiranije ingabo za leta n'umutwe utaramenyekana mu mujyi wa Raja, umurwa mukuru wa Lol, imwe muri leta 28 zibumbye igihugu, yirukanye abantu benshi barimo n'abasirikare nako bahita yahitanye abantu benshi barimo n'abasirikare ba leta bashobora kuba rero bapfuye, ariko ntabwo birasobanuka neza. Abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi bahunze. Muri abo bahunze harimo guverineri wa leta ya Lol Rizik Zakaria Hassan, meya w'umujyi wa Raja Marodama James Benjamin n'abandi bategetsi bakorana. Benjamin yabwiye Ijwi rya Amerika ati umujyi usigayemo ubusa, ndahunga n'abaturage banjye, umujyi wononekaye cyane, isoko na banki byasenyutse. Umuvugizi w'ingabo z'igihugu SPLA General de Brigade Lour Ruayi we yatangarije Ijwi rya Amerika ko abateye ari agatsiko k'amabandi n'abicanyi kandi ko bagakubise inshuro. We na William Ezekiel, umuvugizi w'ingabo za Vice Perezida wa mbere wa Repubulika ya Sudan y'Epfo Riek Machar, basobanura ko impande zombi ziteguye gushyira ingufu zabo zose hamwe kugira ngo baburizemo ikintu cyose cyahungabanya amasezerano y'amahoro bashyizeho umukono mu kwezi kwa munani gushize.
Muri Ethiopia, umugwi ujejwe agateka kazi na muntu watangaje ko abantu bagera ku 400 bishwe n'abajejwe umutekano muri cyo gihugu kuva imigumuko yo kwiyamiriza umugambi wa leta wo kwagura umujyi wa Addis Abeba utanguye kuvugwa. Iyo migumuko yatanguye mu kwezi kwa 11 mu kwezi k'umwaka uheze mu karere ka Oromia. Abarimyi n'aborozi bo muri ako karere batinya ko uwo mugambi wa leta ushobora kubigizayo bakimugwa. Ishyirahamwe rijejwe agateka kazi na muntu Human Rights Watch rimenyesha ko abasirikare barasha bari mu myiyerekano ahanini batabanje kubagabisha. Benshi muri abo barashwe n'abanyeshuri harimo n'abana bari munsi y'imyaka 18. Igipolisi carashize mu mvuto abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva iyo myiyerekano itanguye. Benshi muri abo bafunzwe bakaba batabonana n'imiryango yabo atanu umushingwamanza bafise. Nubwo leta ya Ethiopia yari yarahagaritse uwo mugambi kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, abanyagihugu bobo bahisemo kubandanya iyo myiyerekano yahavuye ivamwo gusambura inyubakwa za leta n'ubundi bubisha leta ikaba taco yavuze muri ico gihe. Human Rights Watch ivuga ko mu cegeranyo cayo yabajije abashika ku 125 bari mu myiyerekano bakavuga ko imyiyerekano ahanini yabaye mu mutekano. Isaba kandi leta ko gukura kurekura abafunzwe igaheza ikagira amatohoza neza ku bubisha bwabaye ikanahana abajejwe umutekano ku byo bagirizwa.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuryango w'abibumbye wemeje bidasubirwaho ko umutwe wa leta ya Kiislam urimo ukora genocide, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara ku bayazidi. Komisiyo ya Loni kuri Siriya yatangaje iyo raporo yayo uyu munsi isobanura neza uko uwo mutwe wa leta wa Kiislamu ufite umugambi wo kurimbura abayazidi. Abarwanyi ba leta ya Kiislamu batangiye uyu mugambi bamaze kwigarurira umujyi wa Sinjar muri Iraq mu kwezi kwa munani 2014, barica batarobanuye, bafata abagore ku ngufu barayogoza, abandi bagore bagizwe imbohe, mbese bagirwa abacakara b'igitsina. Umutwe wa leta ya Kiislam na nubu uracyafite abagore n'abana b'abayazidi barenga 300,000, nk'uko rero iriya komisiyo ya Loni ibivuga. Iyi komisiyo kuri Siriya irasaba inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gushyikiriza ubu bwicanyi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho. Irasaba kandi leta ya Siriya gukoresha ingufu za gisirikari kugira ngo ibohore abayazidi bari ku butaka bwayo mu maboko ya leta ya Kiislamu. Abayazidi ni abantu b'abakristu, umutwe rero wabagose cyane bwa mbere aho babiganje cyane hariya mu mujyi wa Sinjar muri Iraq.
Ugusohoka kw'igihugu cy'Ubwongereza mu muryango w'ibihugu bya Buraya Union Européenne gufise ingaruka ari hamwe ataye n'isiguro icyo gihugu gitanze atarukurungi ku butumwa ku bihugu byoba navyo bifise uwo mugambi. Abakozi bo mu biro by'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko ari hamwe Ubwongereza buvuye mu ishyira hamwe ry'ibihugu bya Buraya butazokoroherwa mu byerekeye uruja n'uruza rw'ibidandazwa nk'uko bimeze ku bihugu by'Ubuswisse na Norway. Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya rikavuga ko Ubwongereza ari bwo burikeneye cyane. Umwe mu bakozi bo hejuru muri iryo shirahamwe yabwijwe rya Amerika ko Ubwongereza butigeze bushira umutima wose muri iryo shirahamwe, ahubwo ko bwagoranye cyane. Yagize ati kumbure iki nico gihe kuri ico gihugu cyo kuva muri iryo shirahamwe. Gushika ubu abategetsi b'ibihugu bya Buraya nta kinini barashikiriza ku mugambi Ubwongereza bufise wo kuva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya. Ibyo bigasa n'uko batifuza ko Ubwongereza bwosokora muri uwo muryango. Perezida Barack Obama yari yagendeye Ubwongereza muri uku kwezi kwa kane abuhanura ko butova muri uyu muryango, ariko Ubwongereza bwabandanije guhimiriza amwe amwe mu mashyirahamwe yabwo bunakoresheje amafaranga menshi kugira ngo uwo mugambi wabwo wumvigwe. Ivyo bikaba vyateye ishavu ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Igikorwa kijanye n'ivy'amategeko mwisoka ry'Ubwongereza muri iryo shirahamwe kikazofata ikiringo cy'imyaka 2. Muri ico kiringo Ubwongereza buzoba buriko burarabira hamwe n'ibindi bihugu muri iryo shirahamwe uburyo bwo bandanya gukorana navyo. Ibiganiro byari bitegekanijwe kubandanya mu ndwiza bikaba byungurujwe mu inyuma bivuye ko Jock Cox umushinga amateka mu gihugu cy'Ubwongereza yitabye Imana arashwe.
Naho president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ubu ngubu mukanya turimo tubabwira aya makuru arimo arasura abarokotse ubwicanyi bwa Orlando muri leta ya Florida, nk'uko rero muherutse kubyumva. Aba bantu bishwe n'umuntu wagiye ararasa mu bubyiniro ahitana abantu 49 akomeretsa n'abandi 53. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mushobora kudusanga no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Uyu Uyu munsi Afrika Epfo iribuka imyaka 40 iheze abanyeshuri babirabure bishwe na leta y'abazungu mu gisagara cha Soweto. Abanyagihugu bavuga ko baravye inyuma basanga hari ivyahindutse ariko ku rugendo rukiri rurerure. Ni nkuru ya Diane Nini nahazwe.
Yonureke kwa 16 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'1976 yabaye intanga ikomeye yo kurandurana n'imizi intwaro y'amacakubiri yari ifatiye ku rukoba. Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yibukije kuri no wa kane amahano y'uwo munsi yitiriwe imyerekano y'abanyeshuri ba Soweto. Yongera acanatumirira abanyagihugu guhimbaza umunsi bahariye urwaruka.
Heavily armed police opened fire.
Abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomeye cyane barashe ku banyeshure igihe bariko bagira imyirekano mu mahoro bariko batera bagana iki kibuga aho banse gushwiragira.
Ico gihe abanyeshure bagera ku 20,000 bahitwa Soweto bihaya amabarabara biyamiriza amacakubiri y'urukoba mu mashure no gutegekwa kwiga mu rurimi rw'Ikiafrikana. Igipolisi cico gihe cari kigizwa hanini n'abazungu nticihanganiye iyo myerekano gutyo kirasabana bariko barayikora. Bivuga ko abana barenga 70 ari bo baburiye ubuzima muri iyo myerekano. Hector Pietelson w'imyaka 13 niwe mwana wa mbere yarashwe. Ifoto yiwe ikabimanitse ahari cibutso c'ubwo bwicanyi. Abarokotse ubu n'abakurambere bafise abuzukuru yamara bavuga ko kwibagira ivyabaye uyo munsi bigoye. Umushinga ntahe upa Moloto w'imyaka 58 atunganya ibikorwa mu nyubakwa iri mu cibutso c'ubwo bwicanyi ari mu bakozi iyo myerekano. Avuga ko amasase akivuga yibaza ko ari vya bisase ataco vyica biriko birasamirana. Yagiye kwemera ko barashwe buraswe ariko abonye umwe mu bo bari kumwe atava hari yuzuye amaraso. Upa Moloto abajijwe ikibazo cuko vyari bikwiye ko iyo myerekano iba ashima kwihorera.
Abana banje baronse inyigisho mu mashuri arimwo abanyeshuri b'ubwoko butandukanye. Kuri bo ibibazo vy'ibara ry'urukoba, ibibazo vy'ubwoko ntibiri mu mitwe yabo nk'uko ibintu vyari ku gihe canje. Kubera igihe naruka, ibibazo vy'ubwoko cari ikintu gikomeye cyane, byari bifise inkurikizi zikomeye cyane. Nivyo ndemera ko impinga ikiri ndende ku vyerekeye kurandurana n'imizi ivyiyumviro vy'intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Ivyo vyiyumviro vyarashinze imizi mu butunzi bw'igihugu
economy.
Kimwe mu vya Afrika y'Epfo icidogera intwaro bakaryamisha miryango nuko kugira nino saha abanyeshure bafise urukoba rwirabura muri ico gihugu bagikenye ugeranije na bagenzi babo b'abazungu. Abanyeshure muri kaminuza ivyo babimenyesheje mu mwaka wahera aho batunganya imyerekano yo gusaba kwiga ku buntu, ariko ivyo basavye bikaba n'ubu bitaraja mu ngiro. Abatari bake mu bakozi imyerekano yo mu 1976 bavuga ko ataco bicuza, naho bamwe muri bo kugeza nino saha bakigendana ububabare bw'umubiri bivuye kukungene bakubaguwe. Ni nk'umufasoni Florence Kianye yari afise imyaka 18 ico gihe.
Even now I have a pain at my back that is from the effects of that time.
Kugeza ubu ndacafise ububabare mu mugongo bwatewe n'ivyabaye ico gihe. Fise ububabare budahera, rimwe na rimwe ububabare buza buragenda bukagaruka. Vyavuye ku gukubitwa kuko mu vyumba batwugaraniramwo imbere y'uko babidushiramwo babanza kudukubita rimwe na rimwe turyamye hasi.
Ubu Madame Florence aramutse ishure ryegamiye Katolika riri mu muji wa Johannesburg akavuga ko kurengera ububabare bwiwe vyabaye ngombwa kugira ngo ashobore kurangura neza imirimo yiwe no kurera abana b'abakobwa biwe babiri. Biramenyerewe ko ku munsi nk'uyu ababoneye izuba abandi baba bafise ubutumwa batanga. Rwadek Ndrovu w'imyaka 15 ari mu bahawe ubutumwa avuga ko ari nico ashimira abavyeyi n'abavyeyi bakuru bababanjirije.
Let us thank them for what they did for us.
Reka tubashimire ku byo bakoreye abandi kuko ni bamwe mu bo dukesha ubwisanzure. Muri iki gihugu dufite ubushobozi bwo kugera kuri byinshi.
We can do everything in this country.
Indoto ya Wadrek Ndlovu niyo kuzoba umucamanza akomeye mu gihugu ciwe. Iyo ndoto ikaba ku bwa Perezida Zuma n'abandi bagiye barafata amajambo itashoboka muri kahise k'igihugu abanyeshuri babirabure batari bafise uburenganzira bwo kugera kure mu mashure, kugendera amakarti y'abamwe abazungu, kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu canke gutora umukuru w'igihugu. Yamara Inyuma y'imyaka 40 habaye intureka za Soweto, Ndlovu na bagenzi we bemeza ko atakita gishoboka.
Radio Ijwi rya Amerika kuri itariki rero ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu, Afrika y'Epfo, Afrika muri rusange n'isi yose bazirikana urupfu rw'abana b'i Soweto. Uyu munsi wabaye umunsi w'umwana w'umunyafrika, umwanya wo gusubiza amaso inyuma ku burenganzira bw'umwana mu bihugu bya Afrika. Mu Burundi, imiryango iharanira uburenganzira bw'abana yemeza ko bugenda busubira inyuma. Evariste Nzikobanyanka araduhi inkuru.
Mu Burundi na cyane cyane ku migwa mikuru y'intara biribonekeza ko agateka k'abana tako kifashe, hibonekeza ku bwinshi abana bo mwibarabara atakindi bakora ataru gusegerereza. Abo bana abenshi bafise munsi y'imyaka 10, kubaho nabi mu miryango ni kimwe mu bituma abo bana baje gutega amaboko mu bisagara nk'uko bavyivugira. Uno mwana w'umuhungu w'imyaka 8 azinduka buri munsi mu gisagara cha Bujumbura aje gusega avuye mu buraruko bw'igisagara muri zone ya Buterere. Eric yabwiye Ijwi rya Amerika ko aje gusega kuko atamikoro bafise mu muryango, avuga ko amuyoro nk'umurihira yuja mu ishure.
Taje gusaba amahera yo kubera nuko murati natamahera ntidufise ikintu turya.
None ko yari kutaja ku ishure?
Twaravuze amahera yuko yotwandikisha.
Ku munsi waje aha mu gisagara uronka nkangahe?
Hari gembura, hari gendonka.
Iyo baronse uronka ngahe?
Hari gendonka 2 cyangwa 3. Shaka twari kibuga bamfashe na mahera.
Mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEBE bemeza ko abana basiga mu mabarabara baguma bagwirirana uko umwaka utashe. Umushingwamanza Jacques Nshimirimana arongoye urwo runani afatiye ku bana bari mu ibarabara mu mwaka wa 2010, avuga ko abo bana bagwiriye cyane, asaba Leta y'i Burundi gushyiraho politiki yatuma abo bana bava mu mabarabara.
Mu mwaka w'2010 hari abana bashika 3,774 baba mu ibarabara, ariko murabona kuva mu 2010 kugera uno munsi haciye umwanya munini, kandi benshi biyongereye kuva mu njyane zatanguye mu 2010 n'izakurikiye no mu 2015. Rero abo bana bariyongera ku murindi uteye ubwoba. Rero tukagira ubwoba tuti hatagize igikorwa tuzohava dusanga ahubwo ibarabara ryacitse inzu, abantu bahinduye basigaye bibera mu mabarabara.
Ikindi warongoye ugo runana shikiriza kiriko gitosekaza agateka k'abana muri kino gihe mu Burundi n'urudandazwa rw'abana babigeme ruvugwa muri ino minsi. Naha Jacques Nshimirimana atera ka mu Leta y'i Burundi kugira icyo ikoze.
Ariko havugwa ikibazo c'urudandazwa rw'abana n'abana babigeme, tweho twashimye gufata yuko ari déplacement massif umurindi munini wo kugenda kw'abana babigeme hanze, ari naco gituma twasavye yuko ababijejwe bokora amatohoza. Hanyuma ayo matohoza akatwereka vy'ukuri yuko ibiriko biraba ku bana babigeme uyu munsi duharura barenga hagati y'2,300 bamaze kugenda kuva mu kwezi kwa 4 gusa ko mu mwaka w'2015, tugaharura amadosi ashika 200 yabiteguye kugenda batarava mu gihugu. Twarasavye rero ababijejwe yuko boshiraho umugwi ugira amatohoza kugira ngo tumenye vy'ukuri yabo bana bacu bariko barajanwa, ico bagiye gukora, ababajanye n'ingene bazogaruka.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wibutsa Abarundi n'amakungu ubwicanyi bwakorewe abana bo mu gisagara ca Soweto mu gihugu ca Afrika y'Efo mu 1976. Abo bana bariko biyamiriza intwaro kajyanisha imiryango apartheid y'ico gihe. Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika washinzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu 1991 i Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Mu burenganzira bw'umwana harimo no kujya mu ishuri. Kuri uyu munsi w'umwana w'umunyafrika mu Rwanda, Leta iremeza ko umubare w'abana batishuri bakarivamo wagabanutseho 50%. Iyi nkuru turayigezweho na Asumta Kaboyi.
Ministeri y'uburezi iratangaza ko abana bangana n'120,000 bagaruwe mu ishuri uyu mwaka, nyuma yaho bigaragariye ko abana bagera ku 250,000 bari baravuye mu ishuri umwaka ushize. Iyi gahunda yo kugarura abana mu ishuri yahagurukiwe n'inzego zose za Leta. Mu ngendo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze iminsi akorera mu ntara z'igihugu, yatangaje ko ababyeyi bizagaragara ko bagize uruhare mu bituma abana babo bava mu ishuri bazajya babihanirwa. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze butangaza ko kuva uyu mwaka watangira bahagurukiye cyane guhangana n'ikibazo cy'abana bava mu ishuri batarangije. Gana matswe n'umugabo Jean Dodier, umuyobozi wo mu nzego z'ibanze mu murenge wa Ntarama.
Uko twagendaga dukoresha n'abana bavuga guriga nubeje bundi tuvuga tuti niba udafite irangamuntu ntabwo ukwiye gukora akazi.
Ino abataga amashuri bakoraga ibiki?
Abana bava mu ishuri batari bagere igihe cyo gufata irangamuntu bakaza mu kazi ko gukora ubuyedi. Yedi bucane nibwo bweze mu mazi handi bakajya mu ngo zo gukora ubuyaya. Nico kintu gishaka kurwanya ko na nubu ingufu zirimo kugira ngo bave muri ibyo ngibyo baje mu mashuri nta kintu nta gutakaza inoza. Nubu ndakoreye amafaranga agende niba yaje kwigurira indazi mu rugo kugira ngo umubone ni ikibazo. Ntavuga ati ndakoreye amafaranga ngura yabona.
Umubare munini w'abana bata amashuri wiganje cyane cyane mu banyeshuri bageze mu mashuri yisumbuye. Gusa hagaragara n'umubare utari muto w'abana batakaza amashuri yabo bakiri mu mashuri abanza. Naganiriye n'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'amashuri abanza cya Nyirarukobwa cyubatse mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, Bwana Bazimya Eric, abwira Ijwi rya Amerika ku kigo cyabo badafite abana bata amashuri benshi ko ahubwo bagira ikibazo cy'abana abana biga nabi ababyeyi babo babasibye.
Ariko kubataye amashuri twari dufite abana 10 icyo gihe bitari byashyirwamo imbaraga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Kuri uyu wa kane niho abanyafrika bagera ku 1000 bahaguruka bagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mugambi wa YALI, Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship. Muri abo harimwo abanyarwanda 15. Mugenzi wacu Eric Bagirusa yaganiriye na bamwe muri bo.
Yali buriya ni ikintu gikomeye cyane by'umwihariko kuri njye nk'umuntu uri mu gisata cy'ubukerarugendo. Ubukerarugendo urumva harimo n'ingendo, ibi ngibi ngiye gukora nabyo ni urugendo. Mu by'ukuri njye navuga ko mu magambo make ngiye gukora icyo bita ubuhahirane. Ntabwo ngiye guhaha kuko nanjye ntabwo ngiye mfite ubusa mu mutwe.
Bwana Robert Muragije Imana ni umuyobozi wa Amasimbi African Adventures, ikigo giteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu musore w'imfura mu bana batatu afite imyaka 27 y'amavuko. Muragije Imana yaganiriye n'Ijwi rya Amerika bura amasaha make ngo yurire Rutemikirere yerekeza muri Amerika mu mahugurwa ya YALI, Young African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda ya Perezida wa Amerika Barack Obama ireba abakiri bato ku mugabane wa Afurika mu rugamba rwo guhangana n'ibibazo bihudindiza mu iterambere. Muragije Imana ukomoka mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, atuye mu mugi wa Kigali. Bwari ubugira kabiri asaba kujya muri YALI ajya gufata umwanzuro wo guteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu watangiye kubugira ubwe kuva mu 2013 yashakaga gukemura kibazo ki arasubiza.
Nagiye ntembera mu mapariki atandukanye y'igihugu hanyuma nza gusanga harimo ikibazo. Nibyo, harimo abagide y'umukerarugendo agezeyo baramuyobora bakamusobanurira, ariko naje gusanga none yo bamaze kugusobanurira ibyo wahabonye byose. Murabizi u Rwanda rufite ibyiza byinshi, ariko iyo atashye nta kintu bamuha nk'urwibutso gishobora kumugaragariza bya bindi wabonye kugira ngo uzongere ubisome aho waba ugeze hose cyangwa se ubisangize nabo usanze. Sanga harimo harabura ikintu, niko gutekereza. Rero ubu ngubu mfite umushinga ukomeye cyane aho ndimo gukora kuri proje yitwa Rwanda Nziza. Ni ukuvuga ngo ndimo ndareba ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza u Rwanda nk'igihugu cyiza koko. Murabizi mu ndirimbo y'igihugu hari akantu kamfashije cyane mu ndirimbo y'igihugu. Iyo tuvuze rero ko rwuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga, aho ngaho umuntu aribaza ngo mu birunga hari iki, ese mu mashyamba hari iki, ese iyo misozi ni iyihe, ibyo biyaga ni ibihe? Ubu rero muri iyo proje yanjye ndimo ndandika ibitabo. Kuri ubu tuvugana amaze gusohora ibitabo 20 byose bibumbatiyemo inkuru ku bwiza nyaburanga bw'igihugu.
Ibi bitabo 20 n'ibindi biziyongeraho byibanda ku bukerarugendo. Bwana Muragije Imana avuga ko bitazaho umwihariko w'iki gisata, ahubwo ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB cyarangije no kubyinjiza mu mfashanyigisho mu mashuri abanza n'ayisumbuye.
Inyandiko zanjye nk'uko nabasobanuriye ntabwo zagenewe ba mukerarugendo gusa, ahubwo zagenewe n'abana b'abanyarwanda. Abana b'abanyarwanda nshaka ko bakura bazi kurata igihugu cyabo, bazi ibyiza bitatse igihugu cyabo, noneho bagakurana na ya mitekerereze myiza yo gukunda ubukerarugendo. Mu mwaka ushize RDB yasohoye raporo ishami ry'ubukerarugendo, ariko iyo urebye raporo mu ma statistique yabona ko harimo icyuho gikomeye. Birababaje abanyamahanga baza mu Rwanda ku kigero kinini cyane ku buryo ureba abakerarugendo bageze mu gihugu ugasanga 70% ni abanyamahanga. Hanyuma ukibaza ute se ni gute abanyamahanga bashobora kuza bakamenya igihugu kuturusha ni ukubera iki? Nyuma rero naje gukora ubushakashatsi butimbitse cyane ariko nza gusanga ibyiza tuvuga u Rwanda rufite hari benshi batabizi. Ni ukuvuga ngo dufite zahabu ariko ihisha ahantu tutazi. Niyo mpamvu rero njyewe nashatse gukemura ikibazo ngihereye mu mizi abana b'abanyarwanda mu mashuri yose abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibyo bitabo byanjye ubu ngubu birimo birakwirakwizwa mu mashuri yose.
Intego kubajya muri yari nk'uko bayihurizaho ni ukwagura ibikorwa byabo bikarushaho kugirira akamaro rubanda. Ibyo ni nabyo byifuzo bya Perezida wa Amerika Barack Obama. Abavuye mu Rwanda berekeza muri Amerika biteze kwereka Perezida Obama ko ibyakorera umugabane wa Afurika bitagomba kuzaba amasigara cyicaro.
Ngiye mu gihumbi rero ngiye kugaragaza u Rwanda ariko nanone nkigaragaza nka Albert ufite umwihariko ufite ahatandukaniye n'abandi 999 bagiye kujyayo. Ningira amahirwe rero amahirwe yo narayagize deja undabura amasaha make yo kugenda ariko igihe tuzaba duhuye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Barack Obama ngize amahirwe yo kugira ikibazo mu ngira ngo ntabwo byakorohera umuntu wari wese guhuza urubyiruko rugera ku gihumbi kandi ruturutse mu bihugu byose bya Afrika. Ni ukuvuga ko rero icya mbere ni ukubanza kumushimira urwo ruhare yagize mu guteza imbere Afrika ndetse tunamwereka ko ibyo yakoze hari icyizere bitanga. Tutari amahirwe tugiye gupfusha ubusa, ntabwo tugiye mu butembere, ntabwo kandi tujyanye ibibazo muri Amerika, ahubwo tujyanye ibisubizo byari bitoya kugira ngo tubibyibushye noneho bizamugereho. Kuko ubu ngo Barbera uri hano icyo nakoraga ntabwo Barack Obama yaraki nta n'umunyamerika warunakizi ku buryo bufatika. Ariko noneho ubwo icyo nzaba nkora ndamutse mvuyeyo kizagenda kikamugeraho, ngira ngo ubwo nibwo buryo bwiza bwo kumushimira bwo kunamwereka ko kandi ibyo yakoze hari icyo bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda no mu mibereho y'abanyafrika muri rusange.
Biteganijwe ko 15 baturuka mu Rwanda muri iki cyiciro cya gatatu cya Yali bahaguruka mu masaha 3 z'ijoro za hano mu Rwanda berekeza muri Amerika. Iki cyiciro ni gisoza amahugurwa y'ibyumweru bitandatu. Abanyarwanda baraba bageze 27 mu gihe ibyiciro byose uko ari bitatu. Abanyafurika bose hamwe bazaba babaye 2000 bayabonye. Tubifurije amahirwe masa mu rugamba batangiye. Ehk bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda turi kugenda tugana ku musozo ariko muri make tubabwira amakuru twabagejejeho. Guverinoma ya Eritrea iremeza mu itangazo ko yishe abasirikare ba Ethiopia barenga 200 komeretsa abana n'abandi barenga 300 mu mirwano ikaze cyane bagiranye ejo bundi ku cyumweru no kuwa mbere ku mupaka wabo, ariko leta ya Ethiopia iravuga ko iyo mibare itari yo ariko yo ntabwo itanga imibare yayo.
Muri Ethiopia nyene umugujejwe agateka kazi na muntu watangaje ko abantu bashika ku 400 bishwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu kuva imigumuko yo kwiyamiriza umugambi wa leta wo kugara wo kwagura umuji wa Addis Ababa utanguye kuvugwa. Iyo migumuko yatanguye mu kwezi kwa 11 kumwaka uheze mu karere ka Oromia. Abarimyi n'aborozi bo muri ako karere batinya ko uwo mugambi wa leta ushobora kubigizayo bakimugwa.
Umuryango w'abibumbye wemeje bidasubirwaho ko umutwe wa leta ya Kiislam uri mukora genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ku bayazidi, abayazidi n'abakristu. Umutwe rero wa Kiislam watangiye kubibasira umaze gufata umujyi wa Sinjar muri Iraq mu 2014 na nubu ngo baracyafite abagore n'abana barenga 3,200 bafashwe bugwate. Komisiyo ya Roni kuri Siriya ibitangaza ikabisaba inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gushyikiriza ubu bwicanyi urukiko mpanabyampuzamahanga ruhoraho. Turabashimiye cyane rero kuri mikoro mwari kumwe
naho zine munezero
na Thomas Kamirindi, hanyuma na Fatuma Alimaskala la wadufashije na injeniyeri, nabo turabashimiye cyane. Mukomeze mugire umugoroba mwiza munogerwa n'ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.